Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kane, itariki ya mbere ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2018. Amakuru: imishyikirano y'abanyepolitiki b'Abarundi yarusha ntacyo yagezeho. Hazakurikiraho iki rero?
Ngura nyamukuru urabye kuva kera n'uno munsi ni yayindi nyene. Ugushikira ubutegetsi. Ushikira ubutegetsi, ushikira gute? Ubutegetsi nuko twumvikanye ko ubutegetsi uza kushikira uciye mu matora. Niyumvira ko bashobora kushikira baciye yarusha canke kugeza canke ahandi. Ibyo bintu byarataye igihe.
Uyu ni vice president wa mbere wa Repubulika y'Uburundi, Sindimwo Gaston.
Icyo dusaba kuri uyu bihugu ni iki? Nuko botegeka Petero Nkurunziza akaza mu biganiro abishaka canke ku ngufu yanse bakamufatira ibihano.
Uyu nawe ni Dr. Minani Jean, umuyobozi w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari yarimo kandi n'urubanza rw'umwarimu w'umurundi wakubise umwana yigishaga bimuviramo gupfa, naho ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu bitwaje intwaro bitambukira igihiriri. Mureka makuru ariko tuyahere kuyo hirya no hino ku isi, mwateguriye kandi mugezweho na Aloyiz Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas. Turayahera muri Afrika. Perezida Salva Kiir wa Sudan y'Ubumanuko yarasabye imbabazi abanyagihugu arongoye ku munsi wa gatatu ejo kubw'intambara yamaze imyaka itanu hamwe n'ingaruka yateye. Yongeye atangaza ifungurwa rya James Kade, yahoze ari umuvugizi wa Riek Machar kandi yari yaciriwe urubanza rwo gufa. Uwundi Kiir yemeye gufungura ni umunyafrika y'Epfo William John Endley, yahoze ari umuhanuzi wa Machar mu by'umutekano, nawe yari yaciriwe urubanza rwo gufa yagirizwa gusuma urusaku mu gihugu. Ibyo Perezida Salva Kiir yabitangarije i Juba ku murwa mukuru, ahari hakoraniye isinzi ry'abanyagihugu ku cyibutso cya John Garang bahimbaza isinywa ry'amasezerano y'amahoro yahinyanyuwe mu kwezi guheze. Abakuru b'ibihugu byo mu karere barimwo Perezida wa Sudani Omar al-Bashir, wa Uganda Yoweri Museveni, hamwe na Perezida mushasha wa Ethiopia aheruka gutorwa Sahle Work Zewde bari bitabye ivyo birori. Salva Kiir yasabye abanyagihugu biwe hamwe n'ibisata bijejwe umutekano kwakirana urweze Machar hamwe n'abandi bategetsi batavuga rumwe n'ubutegetsi baheruka gutahuka mu gihugu. Abakora ibikorwa byo kurondera no gutabara bavuga ko bakeka kuba barabonye ibisigarira by'indege ya Indonesia yaguye mu ibahari imaze gato igurutse ku kibuga cy'indege i Jakarta mu gatondo ko ku munsi wa mbere. Umukuru w'ibiro bya gisirikare muri Indonesia, Hadi Tajanto, yavuze ejo ku wa gatatu ko abategetsi bemeza ko babonye hari ibisigarira by'indege y'ikompanyi Lion Air Flight yazimiye mu byuma bya radar kiguruka. Abategetsi bizigiye ko kumenya ahari ibisigarira by'iyo ndege ari icyizere cyo kuzobona akuma kabika amajwi bita boîte noire mu Gifaransa kazotuma bamenya amakuru y'icatumye umudereva w'iyo ndege asaba gusubira ku kibuga cy'indege ariho yari kiguruka. Umushikiranganji wa Indonesia ajejwe gutwara abantu n'ibintu yategetse ko indege zose nshasha zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 zisuzumwa. Mwamenya ko ingenzi zose 189 zari muri iyo ndege hamwe n'abakozi bayo bafuye bose atanumwe asigaye. Hano muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashikiriza ko abasirikare bashika 15,000 bazorungikwa ku rubibe Amerika ihana na Mexique gutangira isinzi ry'abimukira bava mu bihugu bya Amerika yo hagati bifuza kwinjira muri Amerika. Trump yabise umurwi w'abantu babi mu gihe imbere yaho yari yabise inyererezi n'abicanyi. Mu gihe horungikwa ivyo 15,000 babo kwiyongera ku bandi 2,100 basanzwe bari ku rubibe, abategetsi b'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nabo babwije urya Amerika ko abandi basirikare bashika 2,000 bazoguma bari magabo kuzorungikwa kuri urwo rubibe gufasha mu gihe vyoba ngombwa. Bo bari abasirikare barungitswe ku rubibe rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo mu manuko baruta abasirikare ba Amerika bariko baragwana n'imihari y'iterabwoba muri Iraq na Siria. Mumenya ko bimukira bakiri muri Mexique bageze ku birometero birenga 1600 imbere yo gushika ku rubibe na leta z'umwe za Amerika. Tukivuga kandi kubijanye n'abimukira, abategetsi bakorera ku mbibe za Canada nabo bategekanya kuzokongereza ibitigiri by'abimukira batagira ibyangombwa birukanwa bigashika ku 10,000 buri mwaka. Abo barimwo abatabashije guhabwa ubuhungiro, abarondera ubuhungiro ariko abategetsi babona ko ari intambamyi ku mutekano wa Canada. Abimukira bashika ku 18,000 bo bari ku rutonde rw'abirukanwa na 3,503 bakurikiranwa n'ubutungane, bigasigura ko atacizere ko bazoguma muri ico gihugu. Leta z'umwe za Amerika isaba impande zirwana muri Yemen kugaruka ku meza y'ibiganiro bifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu cizere cyo kurangiza intambara imaze imyaka irenga 3, icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwo kwivuna abansi Robert Paladino yabishikirije cyo kwa gatatu gihe ari ciza cyo gusubira mu biganiro, ni nyuma y'aho ibiganiro byafashijwemo na ONU bihagarariye murambabarira mu kwezi kw'icyenda. Ni mu kiganiro n'abameshamakuru Paladino yahaye abameshamakuru nk'uko ndabivuze hari ejo ku munsi wa gatatu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vewa.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro tuba twabateguriye. Mukanya na makuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi, sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega yaraye ikatiye umunyororo w'imyaka 20 umwarimu wakubise umwe mu banyeshuri be w'imyaka 12 bimuviramo gupfa nyuma y'icyumweru ari kwa muganga. Fidel d'Antoine Sabimana araduye inkuru irambuye.
Igihe cy'isahindwi n'iminota 16 niho Mateo Mbarushimana, umwigisha wo ku ishuri shingiro rya Bihanga komine ntara ya Gitega, yarenguka imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Mu mpuzu z'icyatsi kibisi zigaragaza abanyororo, Mateo Mbarushimana ari kumwe n'abashingwamanza biwe babiri yarakiye mu gisho, biboneka ko yishimiye imburano aza gushikiriza ubucamanza. Umushikirizamanza yagirije Mateo Mbarushimana gukubita Cedric Bigirimana, umwana yigisha mu mwaka wa gatanu ku ishuri shingiro rya Bihanga. Umushikirizamanza yabwiye sentare ko uwo mwigisha yakubise Cedric Bigirimana w'imyaka 12 bikamuviramo imvune yavuye imuhitana inyuma y'iminsi 6 avugwa. Uwagirizwa yemeye imbere ya sentare ko yahanye uwo mwana akoresha agakoni katari gafite ububasha bwo kumuvuna amafyigo. Umwe mu byabona yari yahuriwe ko n'impande zibiri ziburana yabaye Njenjegeri Emmanuel, umuyobozi w'ishuri shingiro rya Bihanga. Uwo muyobozi yabwiye sentare ko amatohoza yakozwe ku ishuri yerekanye ko uwo mwigisha yakubise umwana, ariko yirinze kuvuga ko ari byo byoba byatumye umwana yitaba Imana. Imbere ya sentare Njenjegeri Emmanuel yagize ati, sinokwemeza neza ko umwana yahitanywe n'imvune yatewe nuko yakubiswe kuko ivyo bijejwe abaganga bavyigiye. Uwagirizwa ariko yitwa n'abamwunganira yongeye gufata ijambo ahavuga ko uwo mwana bukeye bwaho yarayakubiswe yaje ku ishuri mu nyuma agasaba urusha rwo gutaha avuga ko arembye. Akavuga ko byari bigoye ko umwana yarayababaye amafyigo ko yari kuza ku ishuri, ahubwo akavuga ko uwo mwana yaba yarasubiye ubundi bugo yagendana, akemezaho gupfa kwiwe atawubihuriye n'inkoni yakubiswe. Ababyeyi b'umwana nyakwigendera babwiye sentare ko kuva umwana akubitwa batigeze bamusinzirana kuko buri joro yitakira avuga ko amafyigo gushika naho ku musarani bamufata kugira ngo yihandure. Mu ngoro ya sentare nkuru ya Gitega, abanyeshuri bahora bigana n'umwe Cedric Bigirimana bari bakinje ubwo bari biteze gusura ivyabaye mu Cedric akubitwa. Sentare yavuze ko abana bose batarenza imyaka 13 ko ataburenganzira bashe bwo gusura imbere ya sentare gucyo babimwe ijambo. Inyuma y'impari nyinshi hagati y'ababuranyi, saa 9:50 niho sentare yasavye impande zibiri gusozera imburano zabo. Ababyeyi b'umuhisi Cedric basavye sentare ko yohanisha uwagirizwa umunyoro wo guherayo gutabura urupapuro rw'umutsindo rwiwe n'indishi y'imiliyoni 100 ku muryango wabuze. Mushikiriza manza we yasabiye uwashengeje igihano cyo gufungwa imyaka 20 amande y'ibihumbi jana n'indishi miliyoni 10 ku muryango wabuze wagirizwa n'abamunganira basavye kwezwa kuko bahakanye icaha imbere ya sentare urubanza rwaciye ruja mu mwiherero igihe cy'isaha 11 n'iminota 4 niho sentare yagarutse gusoma ubwo yaciye Mateo Mbarushimana yagiriwe n'icaha cyo kwica Cedric Bigirimana acacigwa igihano cyo gufunga imyaka 20 amande y'ibihumbi jana indishyi y'akabaro y'imiliyoni 10 ku muryango wabuze umuryango wabuze washimye urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega Bagoninzigo Eugene n'umuvyeyi w'umwana nyakwigendera Cedric Bigirimana
Kurunda gwakiriye ubuze ababuze kuri guratunwanya wunguruza cyo urubanza ndarukenguruze yego twagiye sinzokunguruza ahubwo bo kubahiriza ivyo biyemeje
ababuranira wagirizwa bo bavuze ko bagiye kunguruza urubanza kuko batashimye ugwaciwe na sentare nkuru giguye gukira intara ya Gitega Cedric Bigirimana yacikanye mu ijoro rishiri wa kane windwi turangije inyuma y'iminsi 6 ari kavurirwa mu bitaro by'Ibetania komine intara ya Gitega ibipimo vyo mu radio twabonye kwa muganga aho yaguye vyerekana ko uwo mwana yavunitse igufa ryo mu kiyunguyungu igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije rya America
nkuko mwakomeje kubikurikira mu makuru ya radio yanyu ijwi rya America imishyikirano y'abanyapolitiki b'u Burundi Arusha muri Tanzania ntacyo yagezeho Vice President wa mbere w'u Burundi Sindimwo Gaston mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aravuga icyo yibaza kizakurikiraho.
Kebe nibaza yuko abashize ko igikurikira canke bizokurikira nibaza yuko na bataramenya inzira tugezeko. No munsi uvuze ngo kingu cha gatano cha kangahe twebwe kiringo ikuru nuko tuzangara mu Burundi tukakora ibikorwa hanyuma tukitigura amatora. Twebwe rero ibyabaye twebwe muri leta ntabituzi kuko ubwo twari twumvikanye twari twasabye yuko biba mu kwezi kwa 11 mugabo bikaba bitakunze nibaza ko ababigize barafise aho bashaka gushika n'ibyo bashaka gushika ko twebwe rero nk'abategetsi bo ngaha tubananye ibikorwa gusa ntidushobora gusamazwa n'ibyo biri kwiragura
ikintu mwibaza ko cyabaye intambamye kugira ngo habe ibiganiro by'inshuro igira gatanu ntegire kivamo ikintu ingorane umunzi w'ingorane z'abarundi uri hehe ku bwanyu
twebwe ingorane zinga hano ingorane zo kutamenya icyo dushaka kwitamenya icyo dushaka bica bitera ingorane urasanga rero turata tugatora mu bisanzwe ingorane nyamukuru uravye kuva kera n'uno munsi n'iyahindi nyene ni gushikira ubutegetsi ubushikira gute ubutegetsi nuko twumvikanye ko ubutegetsi zo kushikira uciye mu matora abiyumvira ko bashobora gushikira baciye yarusha canke kudeta canke ahandi ibyo bintu byarataye igihe niho rero tutarashobora kunyurwa twese abarundi ngo tumenye inzira ishobora kudushikana kuri ubwo butegetsi twifuza
ikintu ku bwanyu abategetsi bo mu ntara canke abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika bokora kugira ngo indyane za politiki zirangire mu Burundi n'amatora yo mu 2020 itegurirwe neza niki
simbona abantu bagomba kuvuga ngo indyane mu Burundi indyane mu Burundi indyane zirihe hari abarundi bari hanze kugira nibatahe ntibasiye kuvuga ngo indyane kuko ukamuvuga indyane zica zibaho kandi atazi bivuze yuko rero abo babeshya abantu mu njyane n'abo bakuru b'ibihugu canke bo mu bindi bihugu uko zogenda kose nuko twebwe muri leta turi ngaha ya dukorera abarundi kandi twifuza yuko abose batahe abo bitwaza injyane ngira ngo urabazabaza mu Burundi amahoro basa abo dukeneye yuko baze ntihose kugirinda muvano ngo ntibaje
mu
matora
bari mu mishyikirano y'Arusha barasavye ko abategetsi bo mu ntara n'abategetsi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bogira icyo bakoze kugira ngo bategeke canke bahimirize leta y'u Burundi igire ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo ayo makuru mwayakiriye gute muri leta y'u Burundi
ubwa mbere nuko bihenda ngo bakuru b'ibihugu canke ibiki n'ibiki ngo bihimirize leta ntishobora kuyihimiriza ibitumva ngamene uko bomenya nta kuvuga ngo imigambwe irimo opposition iri he uno munsi imigambwe yose twebwe abategetsi twifata kumwe ntagire rero twebwe muri leta bashaka kutwitirira imigambwe twe turingaha hejuru y'imigambwe imigambwe nidusabe mbega twitunganiriza iki kugira ngo amatora agende neza nicyo twebwe twiteguriye kugira ngo twishure imigambwe nawe ubwiye uvuga ngo mugambwe uje hajya wundi hajya munareta hajya bahagarariye hamwe urumva yuko ni ugucika ibintu nawe uzoza gutunganiriza uwundi
mu majambo make kugira ngo amatora yo mu 2020 agende neza hoko gwiki
twebwe muri leta nuko tumaze gushiraho ibisabwa byose kugira amatora agende neza. Tumaze gushiraho ibyiza shingiro, tumaze gushiraho umugujejwe gutegura amatora. Niba twashaka yuko muri bino bihe haza gwa rupapuro rw'inzira twerekana inyetso yo gushyiraho nayo amategeko agenga amatora, dushyira amategeko y'amakomini, ibintu byose tubishyireho turi kumwe n'abandi bose. Ure tukifuza yuko abarundi bose abari hanze cyane cyane abiteguriye kuza guhiganirwa ubutegetsi baze guhiganirwa ubutegetsi bari batekanye, baze guhiganirwa ubutegetsi umutima uri mu nda, kuko mu matora habura n'ababiri hagatsindwa umwe.
Vice Perezida wa mbere Burundi Gaston Sidimo, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye iradio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane nawe.
Umukuru wa Senareda urunani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, muganga Minani Jean, nawe yaganiriye na Frederic Nkundikije amubwira ikizakurikiraho nyuma y'imishyikirano yarusha itaragize ikigeraho. Rero
icyo dusaba kuri ibihugu ni iki? Nuko botegeka Petero Nkurunziza akaza mu biganiro abishaka canke ku ngufu yanse bakamufatira ibihano, ahubwo byaragaragaye ko yanze harageze ko bafata ibihano nka bijya bafatiye leta ari hari igihe twaganirira Arusha yanze kuza.
Ariko irya ari leta yavuye muri kudeta urabizi neza Dr. Minane.
Niyubu yavuye muri kudeta kuko yarenze bwizi wa shingiro, irenga bwizi wa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Nayo nyine nico kimwe leta ya Petro Nkurunziza yubu yatanguye mu 2015 nico kimwe na leta yavuye mu
uko siko abategetsi mu karere kabivuga babivuga ikane na sentare ijejwe bwiza shingiro se uko ibibona uko mwebwe mubibona
nico kimwe sentare yashizweho na Petro Nkurunziza abapushiste bashiranye bakemeranya impana kimwe bimaze cyangwa bivuze twe dufataho nkuru nziza ari umupushiste wa mbere mu bandi.
Mwavuze ku byerekeye gukoresha ingufu kugira ngo ba leta y'u Burundi ije mu biganiro, uyu ni umugambi mwa mufise?
Ubwa mbere na mbere twebwe twama dushira imbere muri senarede ko ibintu byose ingorane zose uko ari uko zuba zingana kose naho dushitse habi bishoboka ko dushobora kuva muri aka kaga twicaye hamwe tukaganira. Ariko rero nashaka kubabwira yuko hanze hari imisore n'inkumi abantu bagifite imbaraga benshi cyane batazokwemera guhera hanze. Ariko se cyo John wifuza yuko abakuru b'ibihugu boturinda ku kabi, ntihazogira umuntu aca mu ishamba nk'uko bajya baje bavuye mu ishamba. Twashaka ko abantu batoshka kuri izo nzira kuko ari inzira mbi cyane, n'inzira zo kuvuvudikira kuko si izo nzira nziza. Bakamubwira bakamuhanura cyangwa bakamutegeka cyangwa bakamutuma ku nguvu aza muri ibyo biganiro.
Ariko leta y'u Burundi iratera kamu abarundi bose bari hanze baba bari mu makampi impunzi ikana abanyapolitike ko butahuka mu Burundi bakiteguriye amatora.
Beni mwabonye ari n'uwabo mengo nagira ngo n'uwabo yasashe witwa David baciye bamupfunga abantu bose basanze, ahubwo ndasaba ntihazogire uzotaha ko niyataha bazomucisha ku buhombo naho buhunguka ntacu hinduka.
Ariko murazi ko
mu gihe icyo bahunze kitahinduka kitarahava uzotaha azoba ari ukwiroha, azoshikira mu ngwane nk'izo yahunze nakazoba yarahungiye nanikazoba yatahiye ko nakazoba yungutse.
Ariko aho muri ko muravuga ibitandukanye n'ibyashitse ku banyapolitike batari bake batahutse ubu bari mu Burundi bidegembya
bidegembya murababaza kuryo bamerewe ntibamerewe neza kubwacu turabona yuko hataragera
mu kanya gatoya. Dr. Minani, ikintu mwifuza ko cokorwa ni ikihe kugira ngo ituze rigaruke mu Burundi?
Biroroshe nuko Petero Nkurunziza nabiwe bene bakaza mu biganiro. Mu gihe cyose batazaba baje mu biganiro ntatuze mu Burundi bizoshoboka.
Hari abanyapolitike bavuga ko ibiganiro atacyo bimaze kuko abanyapolitike ku mpande zose bahenda bahuza batazi ibibazo byo mu Burundi, bakaba bavuga ko abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe bakayaga ibibazo byabo. Abo mubabwira iki?
Na cyane cyane abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe, nange ndabyemera, nta wundi yo kwicara mu kibanza cyacu. Ariko burya abatase baba bakeneye umuhuzo
bakeneye umushinga ntahe.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage ba Uvira bemeza ko babonye igiriri cy'abantu barenga ijana bafite imbunda binjira baturutse mu Burundi. Mugenzi wacu Placide Magambo yacukumbuye iyi nkuru.
Urwo rujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro rwatangiye kugaragara mu mwaka w'2015. Abashyizwe mu majwi kuva icyo gihe ni nyeshyamba zaba zigamije kurwanya leta y'u Burundi ziri mu mitwe itatu ya Red Tabara, Forebu na FNL. Bamwe mu batuye mu gace ka Uvira bavuga ko babonye agatsiko k'abarwanyi bitwaje intwaro basaga ijana binjiye baturutse i Burundi, ariko batabaje ingabo za leta ya Kongo za FRDC ntizagira icyo zibikoraho. Uyu ni umuyobozi wa Societe Civile muri teritwari ya Uvira, Wilise Lamba. Utwo dutsiko twarushijeho kwinjira guhera ku itariki ya 19 n'iya 20 z'uku kwezi. Mu ijoro ryakeye ahagana saa 10 za mu gitondo hinjiye akandi gatsiko kadasanzwe kitwaje intwaro. Bamwe bari bambaye gisirikare, abandi bambaye imyenda ya gisivile, bagendagana n'amaguru. Twumvaga bavuga mu rurimi rw'Ikirundi. Gusa sinakemeza niba ari ingabo z'u Burundi, ariko binjiye bavuga mu Kirundi. Gusa radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kwemeza niba koko abo bantu bari imbonerakure cyangwa se niba bavugaga Ikinyarwanda. Twagerageje kuvugisha abayobozi ku ruhande rw'u Burundi ntitwabasha kubabona. Ku ruhande rwa Kongo naho twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo za FRDC ntiyadusubiza. Umusirikari mukuru wo mu ngabo za Kongo watuvugishije ariko utashatse kwivuga izina, aduhamiriza koko ko utwo dutsiko twitwaje intwaro twinjiye muri Kongo. Gusa yasobanuye ko ingabo za FRDC zitabashije kubarwanya, ko ahubwo bakomeje berekeza aho utundi dutsiko tw'abarwanyi ba Red Tabara, Forebu na FNL dukambitse. Yavuze kandi ko hagikorwa iperereza kugira ngo imyirondoro yabo imenyekane. Uwo muyobozi mukuru mu ngabo za FRDC yanemeje ko mu gihe byaba ari uko bimeze koko nk'uko abaturage bo muri Uvira babivuga, hashobora kuba imirwano ikomeye hagati y'utwo dutsiko, kandi ko nta kindi bayikora kuko bagitegereje amabwiriza aturuka mu buyobozi bw'ingabo za Congo buri Kinshasa. Abaturage mu karere ka Uvira bahangayikishijwe no kwiyongera k'udutsiko mu karere batuyemo, barasaba ubufasha. Twasabaga leta yacu ya Kinshasa ko yagerageza ibishoboka ikaturindira umutekano, yananirana hakitabazwa umuryango mpuzamahanga hakageragezwa gukumira utwo dutsiko. Biraduhangayikishije nk'abaturage ba hano muri Uvira, cyane cyane ko iyo intambara nk'izi zishojwe nitwe twibasirwa cyane bwa mbere. Umusirikari mukuru mu ngabo za Kongo twavuganye kandi yemeza ko kuri ubu imitwe y'inyeshyamba ziva i Burundi iri muri Kongo igizwe n'abarwanyi babarirwa hejuru y'ibihumbi bitanu, ariko kandi nanone Ijwi rya Amerika ntiryabashije kwemeza neza niba iyi mibare ari impamo.
Shuti banywanyi, namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu noneho ni ikiganiro cy'ubuzima. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yavuganye na Bonigaba Jean Bosco wo mu kigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe indwara, uburyo bwo kwirinda inzoka zo mu nda.
Mbahaye ikaze mwese nshuti mukunda ikiganiro cy'ubuzima. Bwana Jean Bosco, Mbonigaba namwe mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eugene.
Ye, mwishami muyobora ryita ku ndwara zititaweho n'izindiririzi, harimo indwara y'ibitimbo cyangwa se imidido twaganiriyeho ubushize. Uyu munsi ragira ngo tugaruke kuri izo ndwara havugwamo n'inzoka zo mu nda. Indwara z'inzoka mukunze kubona zibasira abantu mu Rwanda ni nk'izihe?
Harimo yitwa Ascaris, harimo n'indi yitwa Angiostome, n'indi yitwa Tricocephali. Akabari inzoka zikunze kwibasira cyane abantu mu Rwanda muri ibi.
None hakorwa iki mu kurwanya izo nzoka zikunze kuboneka ngo mu Rwanda?
Icyambere ni ukwirinda ko abantu bazandura. Mu kwirinda rero hari ibintu byinshi bitandukanye bikorwamo. Icyambere ni ukwigisha. ibyo bituma bakangukira kuba tukatwineza n'indwara z'inzoka zo mu nda kugira ngo tutazazandura. Ibyo rero biba bikubiyemo kunywa amazi neza, gukaraba intoki mu gihe cyose amaze gukoresha nk'umusarane cyangwa se agiye konsa umwana, bajya gutegura ibyo kurya. Ikindi kugira umusarane mwiza, gukora isuku bihagije cyangwa rikwiriye ahantu hahurira abantu benshi, haba hatari wenda nk'amazi meza icyo gihe bagahita bayashyira, ku buryo usanga yasuku n'isukura bihagije bifasha kwirinda ziriya ndwara. Ikindi rero gikorwa ari kuzivura ku mavuriro asanzwe, abantu bajya kwivuza iyo basanganye izo ndwara z'inzoka zo mu nda bahabwa imiti baravurwa. Hari n'ikindi bundi buryo bwo kuvura rero bubaho mu gihugu cyose bukabera rimwe, bwo gutanga imiti muri rusange cyane cyane tukaba twitanga ku cyiciro cyihariye.
Hari igikorwa muheruka gukora cyo gutanga imiti ku bantu bafite hagati y'umwaka n'imyaka 15 y'amavuko. Mwatubwira impamvu iyo miti yahawe abo bana, ese n'abari barwaye cyangwa n'uburyo bwo kubarinda kurwara izo ndwara z'inzoka?
Iyo miti yatanzwe mu gihugu hose, nibyo kandi yahawe abo bana nk'uko arumaze kubivuga. Noneho impamvu yahawe bano bana ntabwo ari mu rwego rwo kubakingira, kuko cya kinini duha abana ntabwo gikingira indwara z'inzoka zo mu nda, ahubwo icyo gikora kivura za ndwara z'inzoka ku buryo umwana asigaye ameze neza atangizwa n'izo nzoka zo mu nda. Ntabwo bitangwa no muri rusange, kubera ko niba ba bana bose bahawe ikinini icyarimwe, ntabwo hazabonekamo umwana ujya kwanduza mugenzi we, kuko nawe azaba yavuwe.
None se kuki muhitamo abo bari hagati y'umwaka n'imyaka 15?
Ubushakashatsi bwagaragaje ko aba bana aribo bakunda kwibasirwa n'izi nzoka zo mu nda, cyane cyane ahangaha umuntu ashobora kureba impamvu zitandukanye cyane cyane zijyanye n'isuku. Ubushakashatsi bwagaragaje bwa ONS igaragaza ko mu by'ukuri icyo cyiciro cy'abana nicyo kizazwa n'izo ndwara, nacyo kibasirwa cyane kurenza ibindi byiciro bitandukanye by'imyaka.
None iyi miti itangirwa hehe?
Iyi miti rero itangirwa mu gihugu cyose mu cyumweru cy'ubuzima giheruka. Yatangirwaga mu bigo by'amashuri byose byo mu gihugu, ibyigenga cyangwa se n'ibya leta, ikongera igatangirwa mu midugudu. Midugudu haba hashyizweho ahantu hihariye hakorerwa ibikorwa by'ubuzima. Aho ngaho hari abajyanama b'ubuzima babihuguriwe batanga ikindi cy'inzoka kuri ba bana bari mu cyakiriro cy'imyaka twavuze. Ariko abenshi usanga baba bari ku ishuri, kubera ko abenshi baba bari mu kigero cy'ishuri kuva ku myaka 15 basangwa mu bigo by'amashuri, ku buryo niho umubare munini cyane w'abo bana uburi.
Bwana Mbonigaba, iyi miti itangwa mu byiciro cyangwa se itangwa rimwe gusa?
Batanga ikinini kimwe gusa kuri izi ndwara z'inzoka zo mu nda twamaze kuvuga haruguru, igatanga noneho kabiri mu mwaka. Buri mezi atandatu turayitanga n'andi mezi atandatu tukayitanga.
Mwarimu, tubwiye ubwoko bukunze kuboneka mu Rwanda. Mwarimu, tubwiye amoko atatu. Icyo kinini kimwe kivura izo ndwara zose?
Icyo kinini kimwe kivura ayo moko uko ari atatu. Ibyo binini biri mu bwoko bubiri, cyitwa Albendazole, gihabwa abana guhera ku myaka 5 kugeza kuri 15, naho Mebendazole ihabwa abana kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 4. Abo bose bo barabihabwa kandi birabavura rwose, kuko yagaragaje ko ni kimwe gihagije kugira ngo kivure inzoka zose uko ari eshatu, hakurikijwe ibyo OMS, umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, wagaragaje.
Nagira ngo mugire n'inama mwaha by'umwihariko nk'ababyeyi.
Ku babyeyi ni ukugira ngo bashishikarire buri gihe kwita ku buzima bw'abana babo, babakorera isuku ihagije igihe bagiye kubonsa, bakabanza gukaraba intoki. Ikindi bakabigisha umuco wo gukaraba intoki bakiva ku misarane, kandi bawutoze n'abana guhera bakiri batoya.
Jean Bosco Mbonigaba, umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Murakoze cyane.
Murakoze cyane, Jeanine.
Mwakoze namwe nshuti kwa mwateze amatwi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu rero, ibiganiro byacu birakomeza umunsi wose, ariko mbaye mbike banuye mugira umunsi mwiza. Murakarama, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.